iyo nama y'ibirinyobozi by'urunani SNRD ruhikiyemo abatavuga rumwe na leta y'u Burundi yabereye I Kampala mu Buganda kuva ku munsi wa gatanu itariki 25 gushika kuri wa mungu itariki 27 yakoranije abavuye mu Bubiligi abavuye mu bihugu by'akarere ka Afurika y'ubuseruko hamwe n'abavuye mu Burundi Onezime Nduwimana umuvugizi w'urwo runani SNRD yabwiye Ijwi ry'Amerika ku intumbero nyamukuru kwari kuraba ingene bo kwisuganya bakitaba amatora yimirije mu gihugu bahunze bavamo yamara kugira ngo bagitabe hari ibyo basaba ko byo kugwa mu nzira
twasubiye kwemeza yuko twiteguriye kandi dufise isaka byo kuza mu matora y'ibihumbi 2020 twariyemeje kandi yuko ayo matora tuzoja mu runani turafise ibyo dusaba na cyane cyane dusaba yuko uburenganzira bwo gutora no kwitoza abantu babwira kumwe atawucinije uwundi tugasaba ko umutekano w'abatora n'abatorwa uba umwe kuri bose tugasaba kandi cyane cyane ko abantu b'abanyepolitike bose bagira uburenganzira bwo kugira nk'umugambwe cyangwa abandi ahatuvuga nk'abahuza umugambwe CNDD-FDD basa n'abo ubutegetsi budashaka kubona icyo dufatira kuko mu gihe bavuga ngo barakeneye ko tuja guheraheza ibiganiro twe twagize I Nairobi ko twobarungikira abagenda ariko dushyizemwo abahuza umugambwe CNDD-FDD baca bashacoba
abo batavuga rumwe na leta biyemeje ko bazotanga umukandida umwe abaserukira mu kibanza c'umukuru w'igihugu baciye bagena Anita Niyonkuru yahora ari umunyamabanga nshingwabikorwa w'urwo runani kugira ngo aje gushigikira no kunagura abaserukira urwo runani mu gihugu cy'u Burundi mu minsi yaze haravuzwe ko uwo Anita Niyonkuru canke utwara urwo runani Jean Minani kwa rumwe muri bo azoserukira abandi mu kibanza c'umukuru w'igihugu nabajije umuvugizi wa SNRD ko kurungika Anita Niyonkuru mu Burundi atobara amayeri yo kumugena nk'umukandida wabo mu kibanza c'umukuru w'igihugu
abo tuzobambukira hanyuma ruzokwitoreza kibanza cy'umukuru w'igihugu cyangwa yaraza kwitoza mu rwanda bitandukanye abo bari muzamenya hanyuma mu minsi iza umushingantara ya Anita Niyonkuru ngira ngo ntawo mukiranya arafise ibindi ahamagariwe na cyane cyane gusanga abandi bari mu runani SNRD bari mu Burundi basanzwe bakorera mu Burundi kugira ngo urwo runani rubandanye rutera rutsimbatara mu gihugu cy'u Burundi kandi turamushimiye kubera kuko yagize izo nguvu kuva ko yagenda mu gihugu cy'u Burundi akabanira n'abandi naho ibihe mubona bikigoye akifatira ko nk'abo bamenyesha ko bagifungwa abanyepolitiki batororerwa n'ibindi ariko ntaho bihuriye n'ibyo by'abakandida
kugira bazokwitabe ayo matora nuko bazoba batahutse mu ntango z'uko kwezi barungitse integuza mu gihugu Anita Niyonkuru nyene kugira ngo aje kuraba ingene ibintu byifashe n'ingene bagenzi we botahuka we n'uwo bari bajanye baranabonanye n'umushikiranganji w'intore y'agati mu gihugu ari nawe ajeje ibikorwa by'imigambwe itandukanye Ijwi ry'Amerika ryaboneyeho akagiyo ko kubabaza aho bose bazotahukira
ku bisanzwe twebwe ntitwifuza gutaha isorosoro ibintu nibije mu buryo umutekano kuri bose uboneke baze twumvikane mu gutaha yaba ibikunda twufashe indege imwe tugashikira rimwe koko abantu bafise umugambi n'icyo bafunditse kugira ngo ibintu bigurinduke mu gihugu cy'u Burundi rero umwanya ari wo wose hakize igihinduka tuzoca tumanikira rimwe twese
abo banyepolitike hari ibimenyetso babona ko bidahumuriza mu gihe atan'amezi 8 yasigaye ngo amatora bifuza kujamwo abe ni nk'ifungwa ry'abamenyeshamakuru 4 n'umushoferi b'ikinyamakuru kigenga iwacu basaba ko bafungurwa atagisabwe
twarashoboye kandi kwiyamiriza iryo hohoterwa ry'abamenyeshamakuru bamaze iminsi mu gasho bazira ubusa abidutera amakenga ko turabona kumenga nta shaka ryo kugurura igihugu kiri nyabagendwa amatora agende neza bafise urabyo ko bitwara turasaba ko ababishoboye abamenyeshamakuru inshuti z'u Burundi ibihugu akarere abarundi ubwabo bugerageza kugondoza baje bari ku butegetsi bakemera ko bahiganwa n'abandi akawajya wahura atawurenganisha uwundi.
Abatari bake mu batanguje ubwo runani senared baherutse kurutera Kagere bashinga urundi rwabo bise CFOR Arusha, nabo bavuga ko baharanira ibwirizwa shingiro n'amasezerano ya Arusha. Yamara bobo bararahira bakarengwa ko batazokwitaba ayo matora, bagiriza mbere abasigaye mu runani senared ko bashaka guhemuka kandi ko bashaka ibibanza muri leta izova mu matora yimirije. Urunani senarede wogo gwemeza ko ivyo bitabaca intege. Tekwa ni inkuru Kigali ku Gijwi rya Amerika.